Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Isamiranye i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ufite mwese muri uteza amatwi muri neza muri studio ya gatanu muri kumwe na Federica Nkundikije.
Mu ijoro ryo kuwa gatandatu nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu munani. Muri abo bantu munani bafashwe, umwe niwe wacitse avamo.
Uyo ni Gilbert Musabyimana, umwe mu bashinzwe umutekano mu kambi y'impunzi z'Abanyekongo ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengero bw'u Rwanda. Asigura ukuntu igipolisi cy'u Rwanda caje kigafata abantu muri iyo kambi. Abantu b'ingenzi 189 bashobora kuba baguye mu isanganya ry'indege ryabereye mu gihugu cya Indonesia. Ubwicanyi n'umutekano muke mu gihugu cya Sudani y'umumanuko byatumye imfashanyo y'ibifungurwa idashikira intara zasindikajwe inzara. Imbohe 12 zari zafashwe n'abagizi ba nabi ku bwato bwo mu gihugu cy'Ubusuwisi ku nkengero y'igihugu cya Nigeria zarekuwe. Umushinga mateka Jair Bolsonaro yaraye atsinze abatora umukuru w'igihugu mu gihugu cya Brazil. Aya makuru yose rero mu dutega amatwi mu kanya turabashikiriza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu cya Sudani y'umumanuko biriko biratuma imfashanyo y'ibifungurwa idashikira intara zihanzwe n'inzara nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa PAM ribivuga. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyerekana ko amasezerano y'amahoro yatewe ku gikumu mu kwezi guheze atariko arubahirizwa. Ayo masezerano yari afise umugambi wo kurangiza ingwano yatanguye mu mwaka w'2013 yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika 2400. Ayo masezerano yavuga kwingabuza Perezida Salva Kiir hamwe n'imirwi irwanya ubutegetsi bategerezwa gusangira ubutegetsi. Abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batabona ukuntu ubwo butegetsi buzosangirwa. Ingwano irabandanya mu ntara ya Western Bahr el Ghazal hamwe no mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko ishyirahamwe PAMER bivuga. Igikorwa cyo gutanga ibifungurwa muri izo ntara cyari cyasubiye gutangura mu kwezi kw'icyenda inyuma y'amezi ane. Abanyagihugu bari bamaze bataronka imfashanyo yamara umutekano muke muri iki gihe watumye icyo gikorwa gihagarara nk'uko PAMER bivuga. Kandi bitekanijwe ko umukuru w'abarwanya ubutegetsi Eric Machar afata indege imujyanye ku murwa mukuru wa Sudani imukuye ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum imutwaye i Juba mu birori byo guhimbaza amahoro byatunganijwe na Perezida Kiir. Bitekanijwe kandi ko Perezida wa Sudani, Perezida wa Uganda na Perezida wa Kenya bitaba ivyo birori. Yamara gushika ubu ntibiramenyekana ko Machar azoja muri ivyo birori ku munsi wa gatanu. Umuvugizi wiwe yavuze ko barindiriye kuraba niba imbohe za politiki hamwe n'izindi mbohe zifungiwe ivyaha vyo mu ngwano zizorekurwa. Isosiyete yo mu gihugu cy'Ubusuwisi y'ubwato butwara ibidandazwa yatangaje ko abakozi bo muri ubwo bwato 12 bari bagizwe imbohe mu kiringo kirenga indwi zitanu ku nkengera y'ibahari mu gihugu cya Nigeria barekuye. Isosiyete Masaol Shipping ivuga ko abanyafilipino indwi, umunyaslovenia, umunyarumani, umunyakorowesiya hamwe n'umunyabosnia barekuwe ku munsi wa gatandatu ku kivuko cyo mu gihugu cya Nigeria cyitwa Harku. Uyu munsi ku wa mbere bakaba bari mu gihugu cy'Ubusuwisi aho bitekanije ko bazoca baja mu miryango yabo. Iyo sosiyete ifise icicaro i Geneve yatangaje ko ta donido ifatwa n'irekurwa ry'abo bantu itekanijwe ngo kuko vyohava riha ingoga izindi nkozi z'ikibi zinyuruza abantu. Isosiyete Masaol ivuga ko ubwo bwato bwari butwaye ingano bwatewe ku igenekezo ya 22 y'ukwezi kw'icenda igihe bwari buvuye ku kivuko cyo mu gisagara ca Lagos mu bugiye ku kivuko citwa Harcourt. Abatebwo bwato bavuga ko bakoresheje ingazi mu kubushikira. Indwi mu bakozi ubwo bwato ntibari bafashwe. muri kumla wana nyakumbiza iradio hizi ya Amerika mugi wa Brazil mushinga mateka alimurgui onya politiki bashiki imigenzo nimico yabakurambere Jair Bolsonaro yaraye atsinze amatora mukuru gihugu insinzi yiwe yatumye abantu bagira ubwoba ku imigambi yari imaze gutera imbere agataka kabanyagihugu hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro bishobora gusubira inyuma. Bolsonaro akomoka mugambwe Social Liberal Party yatsinze amajwi 56% mu matora inshuro ya kabiri yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Ubwo uwo bahiganywe ku rundi ruhande rwo mu bafu Fernando Haddad wo mu mugambwe w'abakozi Workers Party yaronse amajwi 48%. Bolsonaro yahoze ari mu kapitene mu gisirikare azwi kubera imvugo ikarishije hamwe n'ibintu yemereye abanyagihugu byatumye bamuha katazirano ka Tropical Trump no kuvuga Trump wo mu bihugu byo muri Tropica. Perezida Donald Trump uyu munsi kuwa mbere yatangaje ko yazi neza n'uyu mutetsi yatowe mu gihugu cya Brazil kandi bemeranije kunagura udandaje hagati ya Amerika na Brazil. Bolsonaro yamamaje avuga ko azoshira imbere intwaro yubahiza amategeko kandi azoha abapolisi uburenganzira bwo gutuza inkozi z'ikibi. Yamara abanyabrazil benshi barateye umutima uhagaze n'ukuntu yama yavuze ko akunda intwaro z'igitugu zo mu myaka iri hagati 1964 1985 hamwe n'ukuntu yama yavuze nabi abiraburi abana basangiye gitsina hamwe n'abapason. Indege sosiyete Lion Air Flight yo mu gihugu cya Indonesia arimo ingenzi 189 abadereva bayo hamwe n'abakozi bayo yarayiguye mu mazi imaze iminota 13 igurutse ku murwa mukuru Jakarta. Umuvugizi wa sosiyete yo ndege Sutopo Purwo Nugroho yashize amafoto y'iryo sanganya ku kibanza Twitter cyandikwa ko amakuru arimo amafoto y'amavarisi hamwe n'ibice bimwe bimwe by'iyo ndege bimaze gutorwa. Nugroho yavuze ko muri izo ngenzi harimo umwana umwe hamwe n'ibibondo bibiri. Ibiro byo mu gihugu cya Indonesia bijejwe gutabara byarungitse abahinga mu kwibira kugira ngo barondere iyo ndege yaguye iri mu kirere cy'izinga rya Java. Umutegetsi akora muri ibyo biro bavuga ko atibaza ko hari umuntu n'umwe yarokotse. Iyo ndege ngo ishobora kuba yari ibiye gushika ku metero 30 canke ku metero 35. Abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye imizimba itari mike yari ku metero 15 byahabereye iyo sanganya. Tubibutse nshuti mwese ko mukomo abandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika risamiranye i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda mu kigiye mu Burundi twumvikana ya kometero migufi ya short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mutwumvira kometero 15 kometero 31 no kometero 11 guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro mutwumvira kometero 19 hamwe ni metero 22 i Kigali twumvikana kuri FM 104.3 i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu aerobase gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Makuru mu karere cyatangwe mu Rwanda ho umucamanza muri sentare y'Ikirenga yasibijwe urubanza rwungurujwe Charles Bandura abura namwe n'ubushikiza manza ivyaha vya genocide. Ni inkuru yo mumenyesha makuru y'ijwi Amerika Eric bagira ubusari Kigali mu Rwanda.
Mu Rwanda rwatangiye rukerereho amasaha abiri kubera ko bwana Charles Bandura aturuka muri gereza ya Mpanga iri Nyanza aza kuburanira mu rukiko rw'ikirenga ruri Kigali. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Samurugege yabanje kwibutsa imiterere y'urubanza n'impamvu zatumye uruhande rw'uregwa rujurira ibihano by'urukiko rukuru. Muri zo harimo kwa bamwunganira Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bavuga ko Bandura yahamijwe ibyaha bya genocide nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko yabikoze. yabivuze baravuga kandi ko atahawe uburenganzira buteganywa n'amategeko kubirebana n'impamvu nyoroshya cyaha abunganira abandora kandi bakavuga ko yahamijwe ibyaha atigeze yireguraho ku rwego rwa mbere ni mu gihe ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi na mugenzi we Madame Claudine Dushimimana buvuga ko nubwo umucamanza wa mbere atamuhamije icyaha cya genocide yamuhamije ko yabaye icyitso cy'abakoze genocide kandi ko ibikorwa bitahindutse ndetse n'ahantu yabereye ngo ntihahindutse urubanza ruri mu rukiko rw'ikirenga mu gihe izindi manza nyinshi zerekejwe mu rukiko rushya rw'ubujurire Profesor Rugege yavuze ko imanza zose zatangiye kuburanishwa n'urukiko rw'ikirenga arizo zigomba gukomereza muri uru rukiko mbere yo kugira icyo bavuga ku miburanira bunganira abandura babanje kugaragaza bimwe mu bibazo bibabangamiye bahereye ku buzima bw'abandura basabye umucamanza kujya mwihanganira igihe bibaye ngombwa ko asohoka ajya mu bwiherero kubera ko arwaye indwara y'igisukari izwi nka diyabete aba banyamategeko kandi bahise basaba umucamanza ko yaburanisha urubanza uko bisanzwe akirengagiza imyanzuro w'ubushinjacyaha bwakoze ku miburanire bavuze ko mu iburanisha riheruka umucamanza yategetse ubushinjacyaha gutanga imyanzuro mu nyandiko igaragaza birambuye iby'abatangabuhamya b'abashinja bandora bavuga kugira ngo urukiko rw'ikirenga rubigireho ibisobanuro bihagije icyakora aba banyamategeko bakavuga ko ubushinjacyaha bwafashe iyo myanzuro buyiha abandora ntibwayegeza kubamwunganira bakavuga ko kuyiburanaho byagorana kuko batazi biyikubiyemo bagasaba kwitesha agaciro umucamanza Profesori Sam Rugege yabajije ubushinjacyaha niba bwarageneye abunganira abandora kopi y'imyanzuro maze busubiza ko watanze imyanzuro atabagereye kopi gusa ngo bandora yaje kumenyesha abamwunganira ko yabonye iyo myanzuro bandora yasobanuye ko nawe atazi biyikubiyemo kuko atabonye umwanya wo kuyisoma kubera impamvu z'uburwayi Umucamanza yavuze ko ibikubiye mu myanzuro y'ubushinjacyaha nta ngingo nshya zirimo ahubwo ko ari ibisobanuro by'inyongera yasabaga ubushinjacyaha yavuze ko urukiko rudashobora kwisubiraho ngo ruvuge ko ibyo rwasabye ntacyo byarumarira maze abwira abunganira abandura ko ibyo basaba urukiko rutabibemerera kuko ngo bidasobanutse umucamanza Rugege yahisemo gutanga ikindi gihe abunganira abandura ndetse na ubwe bakazabanza gusoma ibikubiye mu myanzuro y'ubushinjacyaha bakazabona kuburana Bwana Shafire Bandura azwiho ko yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Ngenda ubu ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda mbere ya genocide kandi Bwana Bandura yahoze ari vice president w'ishyaka MLND ryari ku butegetsi aho muri Ngenda mu 2013 nibwo yoherejwe n'igihugu cya Norvège kuburanira mu Rwanda ku ikubitiro yaregwaga ibyaha bitandatu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu 2015 nibwo urukiko rukuru mu Rwanda rwahanishije Bwana Bandura igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha bitatu birimo no kubikitso cy'abakoze genocide ibihano yajuririye kuko n'ubusanzwe yaburanaga haka n'ibyaha iburanisha rizakomeza ku itariki ya 21 z'ukwezi gutaha kwa 11 akabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
urakoze Eric tukiri mu Rwanda kandi komisiyo y'igihugu iburenganzira bw'ikiremwa muntu yongerewe amabanga mashasha yo gukurikirana umunsi ku munsi no gusuzuma amabi yo koreza igufa abanyarwanda igihe yari imbere y'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda inzego zose zikoranye ikomisiyo yasavye leta y'u Rwanda kuyongera umutahe kubera ayo mabanga mashasha ashinzwe ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'u Amerika asumutakabonye ari Kigali mu Rwanda
Ubwo yamurikaga ibikorwa byayo by'umwaka 2017-2018 Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yatangaje abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ko iyi komisiyo yongerewe inshingano zo kuba yigiye kujya igenzura ko mu gihugu nta bantu bakorerwa iyicarubozo umuyobozi w'iyi komisiyo ni Rema Delina yasabye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko bahabwa ingengo y'imari ihagije kuko bagiye gukora inshingano ziremereye
itanga ububasha navuga burambuye kandi busesuye kugira ahantu hose ashobora gukekwa ibikorwa by'iyicarubozo cyangwa se bite mu ntagaciro ubwo harimo gusura za prison ko twabikoraga nubundi hakiyongeramo gusura bira yuko byafite ubumuga byo biri specific itegeko ryagiye ritanga riterura ibyari mu makonvensiyo mpuzamahanga uko bigomba gukorwa cyane cyane kiba kigamijwe no kwigisha abantu inzego z'umutekano kwigisha abajije nimba ari umuntu waregewe urukiko rwaregewe ko umuntu yakorewe yicarubozo umucamanza akamenya uburyo acurubanza ashingiye ku byagaragaye
ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda bwongeye kugaragara nk'ububangamiye uburenganzira bwa muntu. Ahatanzwe ingero ko muri gereza ya Rwamagana yonyine yuzuye ku kigero cya 44%. Umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu asaba abashinzwe ubutabera ko bakwihutisha kujya batanga ibindi bihano bitari ugufunga gusa biherutse gushyirwa mu itegeko mu rwego rwo kugabanya abafungwa.
Kigomba kwihutishwa ari ugushyiraho uburyo bwo kurangiza igihano cy'ifungo bitabaye ngombwa gufungirwa muri gereza nk'uko byemejwe mu mategeko. Kwihutishwa gahunda gushyiraho gahunda ihamye yo gukemura ikibazo cy'ubushimizi za Rwamagana, usanga ariho hari ikibazo gikomeye.
Abagize inteko ishinga amategeko bagarutse ku bibazo bihora bivugwa muri za transit center, aho abafungiye bavuga ko bahohoterwa. Abagize inteko nanone bakabaza n'uburyo hari abantu bafungirwa ahantu hatemewe. Depite Frank Habineza na mugenzi we bombi baturuka mu ishyaka Green Party.
Haracyari ibibazo bivugwa yuko hari za transit center zikoreramo iyicarubozo, ko mu bishinzwe gukurikirana iyo by'icyarubozo sinzi niba mwabikurikiranye, bamwe batwaramo mu buryo batasobanukiwe cyangwa se n'imiryango yabo ntimenyeshwe.
Hari gereza usanga muri iki gihe ziri ku tugari no ku mirenge, noneho umuyobozi gitifu agafata nk'umuntu akamufunga, ibyo ntabwo byakabaye ikibazo, ahubwo ni igihe uwo muntu amaraho ngaho kugira ngo agezwe kuri polisi.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko ifite ububasha bwo kuba yakurikirana abayobozi bose batubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse ivuga ko abakomeje gufungira abantu ahantu hatagenwe baba bica amategeko.
Abo twasanze bamazemo iminsi, twasize bavuyemo, twasabye ko itegeko rigomba kubahirizwa. Ubuyo dusanze hari umuntu urimo urengeje igihe dusiga avuyemo. Ni amategeko ateganyije gukora amezi abiri gusa. Twakongeye gukangurira abakuriye za transit centers kuko ubundi ziba ziri mu turere. Ikindi twasabye ko twabisabye muri imyanzuro twatanze ko hagomba kubaho uburyo bwo kumenyesha imiryango yabo. Uwo muntu kumenyesha umuryango nicyo kibanze, kuko kugira ngo hatayibaze kuba ngo umubiri buri wengero ntabwo azaho ari. Ibi ngibyo by'umutugari ntabwo twabyita za gereza. Gereza ni ahantu ubundi hashyirwaho n'itegeko. Iyo bitari itegeko ntabwo byita gereza. Ubwo by'umutugari no muri mirenge ntabwo navuga ko byemewe mu by'ukuri. Abantu bagomba kujyanwa kuri polisi ntageza za mutugari cyangwa ku mirenge.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isaba abashinzwe ibigo bya transit center kujya bamenyesha ba nyir'abantu babifungiwemo aho baherereye, kugira ngo barinde abaturage guhora basiragira bashakisha abantu babo baba batazi aho baherereye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Urakoze Asumta. Abanyekongo bari mu kampi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda baratakamba ku mutekano wabo ugeramiwe nyuma yaho bamwe mu batwariwe n'abapolisi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Gilbert Musabyimana, umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kampi, ivyerekeye icyo kibazo.
Hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri 7 baraye bashimuswe aho mu nkambi. Aya makuru wayemeza? Bashimuswe nande?
Abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo kuwa gatandatu, nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu, bafata abantu 8. Muri abo bantu 8 bafashwe, umwe niwe wacitse avamo araza. Niwe wavuze amakuru, ariko abandi 7 barabafashe barabajanye bose. Ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku Kiboye.
Ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye ya 9? Hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu ko ari 8, n'ubwo 8 yabacitse?
Oya, ntabwo abo bantu baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe, ni ukubagira ipoteza bagenda bahamura abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhamura, bashaka kudukorera ipotezwa nyine batugerera nabi, ariko nta mpamvu n'imwe abiteye.
Abo bantu bafashwe na polisi ubwawe wabusanzwe ubazi, uzi n'imyitwarire yabo, n'indakemwa?
N'indakemwa rwose, ni abantu bazima kuko babafashe bari mu muhanda bari kwigendera hariya kiri na kare, baramufata bagafunga ntacyaha na kimwe rwose bari bakoze.
Abo bantu 7 tuvugira mu maboko ya polisi, ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi?
Ni abagabo, nta mugore urimo, nta mukobwa urimo, ni abantu babasanzwe. Hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi bari bajanye mu bitaro, bagiye kugera ku bitaro bahura nabo, umwe muri abo bajanwe nabo afatwa nko kuko abandi bari bafite babashizemo amapingu nabo baramufata.
Nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu?
Ntacyo bamufatiye, usani yo terwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba polisi kugira ngo badutere ubwoba kuko hano badukoresha ibintu bine byabo bagenda badutera mw'iterabwoba bavuga ngo twaragumutse ngo twagiye kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na komite batoye yabo kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta ikagenda ibabwira ibintu bitari byo icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorera ihohoterwa kazi yo rivuye ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya Kiziba.
None se iyo mwiyambaje ishami rya Onigita ku mpunzi HCR aho ikarongi ribabwira iki ribumvisha iki?
Hano ntacyo rikora kuko sigaye ritinya iyi leta nta kintu bigera bakora na kimwe baracecetse bari aho ngaho nta kintu bakora iyo tubabwira ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi kuko ahantu turaharangiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa agiye bafunga hari undi umwe abigeze gufata azindutse ngo ni ngabo arafunzwe n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga ntarengero ryiwe.
Uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa cyenda cya kwa munani hashize hafi amezi abiri, hari icyo umuryango kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye?
Nta turamenya kuva icyo gihe bakoze iperereza bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye ntayo yabashije kuboneka.
Ukwezi ni igihe kirekire cyane, ni ukuvuga ko yazimiye burundu?
Yarazimiye rwose nta makuru ye, uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari.
Turagushimiye Gilbert Musabyimana wo mu kampi impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Turagushimiye nawe Etienne. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'ipolisi ku rwego rw'igihugu, ntihagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendanwa.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abamenyesha makuru mu Burundi basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka makuru, naho ni nyuma yaho abavugizi bamwe bamwe b'ibisata bya leta bagirijwe ko badatanga amakuru. Byashikirijwe kuri uyu munsi wa mbere mu nama yahuje abamenyesha makuru ubushikiranganji bajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Muramvya. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Abamenyesha makuru mu Burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ariho hose, ariko kuyaronka ni kibazo. Umumenyesha makuru Jacques Bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru. Ico cigwa cyahicerekeye uburenganzira bw'umenyesha makuru mu kuronka amakuru.
Harakenewe itegeko rihatira abatanga amakuru kuyatanga. Dufise loi sur l'accès à l'information. Umutegeko adatanze inkuru nta na kimwe kimukurikirana n'ukuri. Ubu
Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze ibyabashikiye ku kazi wabo.
Byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho hariho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha, ku buryo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduhe amakuru atubwira ati mwebwe muri iwacu narabwiye yuko ata makuru nzosubira kubaha. Nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iri kategorike nk'iyo, uwo abatashimishijwe n'iyo nkuru yokwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo twa do réponse bakisigura.
Mubatumye muri iyo nama harimo umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera imenyesha makuru sense Nestor Bankumukunzi mu byashikirije harimo ivyumviro vyuhira ivyo uyo menyesha makuru yaheje kuvuga.
Kandi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha inkuru ikinyamakuru hariho abamaze kutitwara ko mu radio culture twarabagendeye mu miseheze baratubwira yuko hariho umporte parole atazosubira kubaha makuru none utabahaye amakuru bizogenda gute mwuga ntibazoroha kuwukora bazoguma wukora bazocacira mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoye gumye ayo makuru rero nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha azoba tunenge mbere binenge ariko aranyigeze
hagataho bamwe bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta batiryo tegeko ryotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro n'ikindi pia nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru sinibaza nuko nubwo ryobaho ryoshobora gushirwa mu ngiro wewe washyize tegeko uti uzotegereza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubushikiranganje bwoteza gutanga yari n'igihe bwo yatangira icyo giye nibaza twoshira imbere ni migenderanire myiza y'abatanga amakuru namwe bw'abamenyesha amakuru mugukazoza gukora inkuru zizuza amategeko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashobora kunyitwarira kuntwara kuko je media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko
itegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe n'ariko yasabwa mu Burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo ryashyizweho mwaka wa 2000 nayo ku ruhande rwa Afrika y'Ubuseruko mu gihugu cy'Ubuganda risanzwe ririho ryashyizweho mu 2005 kumbwa mkuu ntera muramvya Fidelite ishatse ijuri ya Amerika
urakoze Fidelite twakwibutsa ko mu Rwanda iteko risaba abategetsi guha amenyesha makuru amakuru byashyizweho igihe cyose bayasabye yemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe bandanya kumviriza iradiyo ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC. Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije mu kanya twababwiye ko indege y'isosiyete Lion Air Flight yo mu gihugu cya Indonesia irimo ingenzi 189 abadereva bayo hamwe n'abakozi bayo yaraye iguye mu mazi imaze iminota 13 igurutse ku murwa mukuru Jakarta. Ibiro byo mu gihugu cya Indonesia bijejwe gutabara byarungitse abahinga mu kwibira kugira ngo barondere iyo ndege yaguye iri mu kirere cy'izinga rya Java. Mutesa akora muri ibyo biro avuga ko atibaza ko ari umuntu n'umwe yarokotse. Twabwiye kandi ko mu gihugu cya Brazil mu shire amateka ari mu rwi w'abanyapolitiki bashyigikiye imigenzo n'imico by'abakurambere Jair Bolsonaro yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Twabwiye kandi ko isosiyete mu gihugu cy'u Swisse y'ubwato butwara ibyandazwa yatangaje ko abakozi bo mu rwo bwato 12 bari bagizwe imbohe mu kiringo kirenga indwi zitanu ku nkingira y'ibahari mu gihugu cya Nigeria barekuwe. Twabwiye kandi ko ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko biriko biratuma ifashanyo bifungurwa idashikira intara zihanzwe n'inzara nk'uko ishyirahamwe mpuzabakungu rijejwe ikiga cy'ibifungurwa PAME ribivuga. Iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyerekana ko amasezerano y'amahoro yatewe ko igikomo mu kwezi guheze atari kurubahirizwa. Ayo masezerano yarafite umugambi wo kurangiza ingwano yatanguye umwaka w'2013 yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika 400,000. Ayo masezerano yavuga ko ingabo za Perezida Salva Kiir hamwe n'imirwi irwanya ubutegetsi batinza gusangira ubutegetsi. Abahinga bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko batabona ukuntu ubwo butegetsi buzosangirwa. Ingwano irabandanya rero mu ntara ya West Bahia El Gaza hamwe no mu ntara zo hagati mu gihugu nk'uko ishyirahamwe PAME ribivuga. Nshuti mwese mukunda radio ijwi ya Amerika igano sateguri kuri isahari igakengaha tuboneho akanya kandi ko gushimira engineer Nelson yadufashe mu gabwizuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye aba duteza amatwi mwese tubashimiye mubandanye rero mukurikirana radio ijwi ya Amerika ibiganiro byacu birabandanya tubashimiye cyane rwose tubayifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.